turi ku mutumba wa Gitibu muri komine ya Cankuzo. Uwo mutumba uri mu mitumba y'intara ya Cankuzo yasinzikajwe n'ivyo binyabwoya. Albert Butoyi n'umurimyi wo kuri uwo mutumba yaradutembereje mu itongo ryiwe ryamaze gutegwa n'ubwo bunyabwoya.
Ngiki birero nivyo bifata intuzi biterwa bikahekenya amaremba akavako urumva nkiba bitarama uca usanga ibiterwa atari kimwe cama ko bigaca bipfa ajya kubitoke naho nyene biriko naho nyene ariko imitoto yatabaguritse vyayihejeje urumva harya nta gitoke kiriho kwama ko haca haza umwana na wonyene hari yepfo mwonga imijishi zarahejeje n'ubwatsi bwa teresa konyaho burusanga byahejeje n'uduti two mu ishyamba n'ibiti bimwe bimwe byumye nyene ugiye kubiraba.
Zabera bangira inama nawe n'umurimyi arimo iri impande ya Parike Nasiyonali ya Ruvubu muri komine ya Kigamba.
Byarajye bica ibiyoba bijya amasaka birya ibiharage amaremba biratotora n'uburo byose biratotora n'ibiharage emwe byarahononye kweri ubu naho byagiye kumijisha ibijumbu imwe turagowe kweri emwe ahubwo leta nitugarukire n'ahandi ho barondera imiti yo kubipompa n'ahandi ho abantu nyene emwe turatikiye kweri aho byariye nyene nta kintu kiriho kandi n'ibiharage nyene kweri byaratotoye nyene birinze bitotora imiteza ntijya kikihu ahanyine tuza kwicwa n'inzara kweri kandi twararimye.
Inababiri Yuliana nawe twamusanze mu mwonga wa Rugasari muri komine ya Cankuzo aho yari karateri ibijumbu. Ivyizigiro vyo kuzosoroma si vyinshi kuri uwo murimyi.
Hariya niho biri none urabona nyene ko ibiti nyene vyaheze biriko biraza vyegereza ngaha none naje hano naho mpfuye kurima nyene sinzi ingene bizogenda yemwe je maze imyaka 47 ndabibonye uyu mwaka.
Hajandi Ntoniya umutamakazi w'imyaka 58 ati
amafanye naroza nyene yashitse nyene n'ugushika yashitse none ko bambwiye ngo zibishitse naho ngo mukawa akawa nyene ngo bisiga bihungwe bigasiga ari ibiti gusa ngo nakabuto kagiye ko ngo gacaba gahwera gaca karumba none n'amapfa nyene.
Hatungimana Berkimas umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo aremeza ahubwo bunyabwoya bwateye imirima
mu makomine agize intara ya Cankuzo. No bamenyesha yuko mu ikomine itarafatwa n'ubwo bunyabwoya ari komine imwe ya Gisagara. Ibitegwa navyo bikarigwa cyane harimo ibiharage, ibitoke, amasaka, uburo, amateke, imyumbati. No kuvuga ibintu byose bifise amababi ubwo bunyabwoya ntibubigera umutwe. Ku biti biri mu ishyamba biratugo nyine twabikinga kuko byose abantuze imashine iri ze bitatomizera ishobora gushikana umuti kuri ivyo biti. Twebwe gusa aho dutegera ku mirima kuko buva kuri ubwo biti kuri ivyo biti bumanuka buterwoja ku mirima tujye tutegera ku mirima ego imiti twarose turiko turaraba aho tumaze gupomira kwa nyibwo bukoko kandi bamenyesha yuko niyo miti bushikiranga rwo uyu n'ubworozi buyitanga ku buntu nta amafaranga batanga tushe dusaba abafundi bwo ku mitumba nuko babonye ibimenyeso bw'ubwo bunyabwoya bacha batujya kara tukaca tubashira umuti bakaca bapoma
abanyagi ihugu bobo babarimye mu basabiki.
Icyo tubasaba ni uko cyane cyane boza barumviriza impanuro abafundi bindi ku mutumba n'abafundi bindi mu mwizo no mu ikomine babahereza cyane cyane bagakwirikiza ingene uwo muti bawukoresha.
Uwo muyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu Cankuzo avuga ko ubwo bunyabwoya atari ngungu nk'uko bamwe mu barimyi bavyibaza.
Ubwo bunyabwoya rero tumehabwo twa dusa tumenyereye bwitwa ingungu mu Gifaransa bita chenille régionale. Tumaze kuja tugafata amashyamba yacu turabe neza ubwo aribwo twahavuye dusanga atari amashyamba regionale kuko ubwo bunyabwoya buhari ubu nta na kimwe busiga bujya mu mabi y'igiterwa cyose buhuye aricyo gituma twaciye dusanga ari amashyamba bita de chenille défoliante ou bien de chenille polyphage.
Mumenya ko n'ibiti biri mu ishyamba cimeza riri mu ruhongore kama gunyamaswa ku ruhande rwa komine ya Kigamba navyo nyene vyatewe n'ivyo binyabwoya abarimyi begere iryo shamba bakavuga ko ubwo bunyabwoya bwururuka ivyo biti muja kubona imirima yabo. Mu Cankuzo, Fidele Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.